Dankbarkeit im Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können.
Umwami wacu nashimwe kugamahigwe yaduhaye kongera kuba hano kugira ngo rushobore kumuhimbaza. Igena nicaye hariya nibwiye nti mbega amahigwe dufise yuko tutumva gusa ijambo ry'Imana, yo kuba tudafise gusa ijambo ry'Imana, no kuba tudasoma gusa ijambo ry'Imana, ariko kubona dushobora kuvuga tuti ivyanditswemwo vyarashoboye gukoreka mu bwingo bwacu, twaravyakiriye. Ni ijambo litubwira uko wewe umeze, rikubwira uko umeze, rimbwira uko jemeze, rifise ikintu cyo kutubwira wewe na jewe. Nituradushinga gusa no kuraba ivyo Imana yacishijemo abandi, ariko ivyo vyaranditswe kugira ngo dushobore kumenya tudakekeranya ivyo natwe Imana ishobora kuducishamo. Hano mu vyanditswe vyera na cyane cyane mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa canke mu bindi vyete nimba havugwa ivyo Imana yakoze, so kugira ngo dushobore kubinezererwa, dushobore kunezererwa ivyabaye ico gihe, ariko no kugira ngo tumenye kandi bivuye ku Mana ko ari navyo yaduteguriye natwe. N'umugabane wawe n'umugabane wanje. Yaba twashobora kubitahura muri ico gihe twoshoboye gufashwa. Ngira ntangure kubaha indamukanyo zivuye I Londres. Murazi yuko cyari gikorane cyateguwe gisanzwe, ariko cyakorewemo ibintu bikomeye, cyabayemo ibintu bikomeye. Twari twakoranye tuvuye mu bihugu byinshi, muri Ghana, muri Sudani, muri Irak, muri Jordani, mu Bwongereza, mu Buswise, mu Budagi. Cyari gikorane gihuza ibihugu byinshi, kandi cyari kimeze neza, cyakorewe ibintu byinshi, twari tumerewe neza. Turizigiye yuko Imana izokugurura imiryango na hariya kugira ngo ijambo ryayo rishobore kuvugwa. Murazi yuko iyo nsohotse, iyo ngiye ahandi hantu mu kindi gihugu, sindabivuze ku bwanje, ariko ndabivuze kuko ari uko nyine bimeze. Rero ntidushobora kuvuga ivyo twishakiye, kuko abantu bose barashobora kubikora ivyo vyovyo, ariko dutegerezwa kuvuga ivyo Imana yavuze. Dutegerezwa kwitaho ivyo Imana yategekanirije kino gihe. Atari uko turashobora kwigumira iwacu muhira. Hari abantu benshi usanga umengo barabuze uburagamo, kandi bakunda gufata ingendo, bo barashobora kuvuga ibintu byinshi, bakavuga ibintu byinshi, ariko ntidushaka kwigereranya nabo. Nimba hari ikintu gitizwa kuvugwa muri icyo gihe, nivyo Imana ibishaka kutubwira muri kino gihe. Aho rero turashobora kwirata igikorwa cy'Imana, tuzi neza yuko yaduhishuriye ijambo ryayo mu buryo butomoye butagira karohe. Amen. Kandi ko yatugumije muri ryo, kuko ibintu byinshi bivugwa ntibikiri ubutumwa bwavuye ku Mana. Hari ibintu byinshi bivugwa ariko atari ijambo ry'Imana, kuko bidahuye n'ubutumwa nk'uko bwavuzwe, nk'ubutumwa bw'inkomoko bwavuzwe. Iyo twumva ibyo abantu bariko baravuga n'ibitangazwa na hariya, rero hari umurongo umwe wo muri Bibiliya ucuza mu byumviro byacu no mu mutima wacu. Ni umurongo aho Pawulo yavuze abitomoye mu Bigalatiya ba mbere igice cya mbere umurongo w'umunani ati naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye dufatiye kuri Bibiliya ku rugezo itanga maze tugaca turaba ivyitwa ivyo bita uno munsi ubutumwa bwiza canke ivyo abantu bita ubutumwa bwavuye ku Mana muri ico gihe biba bigoye yuko ivyo bintu bishobora guhagarara ngo bigume kandi turazi yuko Imana idahindura ijambo ryayo harahiriwe umuntu ahuza mu mutima wiwe n'ijambo ry'Imana adakeneye kurihindura ariko yemera wenyine ubwiwe agahindugwa naryo kugira ngo dushobore kwinjira muri ico cyitegererezo cyatanzwe na Bibiliya turashimira Imana kubona ata muntu numwe adushiraho agahato kugira ngo tugire icyo dukoze tukeneye gusa kuba igice cy'ibyo Imana iri kirakora muri kino gihe atacyo twongeye ko kandi atacyo dukuye ko uno munsi twasobanuye mu Kidagi igice cy'ubutumwa buzosohoka kumbure muri ruhuhuma sindabizi neza ariko aho mwenda tabara namara avuga ati nta muntu numwe ashobora gutanguza ikanguro ivyo bitegerezwa kuza bivuye ku Mana aravuga kandi ati murashobora gukora ibintu vyinshi murashobora gutuma abantu bamera nk'abasisimutse aho bicaye bakumva ko basisimutse murashobora gukora ibintu vyinshi mugakora ibintu vyinshi mugakora ibikorano bikomakomeye ariko aravuga mwene zabana namara aravuga ati Imana iyo yigenga niyo izotanga ibyo yasezeranye mu gihe kidasanzwe cihariye mu gihe cyo gushitswa kwisezerano kandi ibyo abantu bita muri kino gihe ikanguro byatangujwe n'abantu bagerageza gukora ibintu vyinshi kugira ngo abantu bashobore kunyiganga niho rero naciye nibuka umwami wenyine ubwiwe niwe yafashe igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya icyanditswe kirimo wavugishwa n'Imana Yesaya igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya aracugurura mu gice cya 60 maze arasoma hanyuma acaricara ntiyasimbaguritse nta bintu yagerageje kwerekana bikomeye ariko yaricaye maze ivyanditswe vyera biravuga yuko ngo amajambo y'igikundiro amajambo y'ubuntu niyo yasohoka ava mu kanwa kiwe ngo vyanditswe muri Luka 4:22 abantu barashobora kuvuga bati erega ntigeze kuboneka umuntu avuga nkawe nkuko vyanditswe muri Yohana 7:46 icabakoze ko ntivyari ibintu yashoboye kwerekana ibintu yashoboye gukora n'amaboko yiwe cyangwa ukuntu yashoboye kwinyiganyiza cyangwa ibintu yashoboye gukora mu gihe yarimwo cyangwa ukuntu ahantu hari hameze ariko icyabakoze ko cyari ijambo ryasohoka riva mu kanwa kiwe kandi icyo kintu nyene kivuye ku Mana nico natwe dukeneye guhabwa kandi icyo kintu ntikigaragazwa ntigaragarira mu muyaga ntigikorwa na twebwe ariko kiri hano muri no jambo litaneshwa litananigwa no jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana amen murazi yuko Satani yishe abantu bose batwaye ijambo umwami wacu Yesu yaravuze ati nuhe muvugishwa n'Imana mutate amabuye nuyuhe muntu Imana yarungitse mutishe habayeho uguhamwa kwinshi. Umwansi yaranka cyane iri jambo ryera ry'inkomoko ryahumetse kandi ryatanzwe n'Imana, kandi yibaza yuko yishe abo ijambo ry'Imana ryaje ko muri icyo gihe azoba ashoboye ijambo arinesheje. Oya, suko bimeze. Ego nivyo yarishe abantu bavugishwa n'Imana n'abandi gusha kuri Zakariya wiciwe kwinjiriro hagati y'urusengero natangirwa ibimazi, ariko ijambo ryava mu kanwa k'Imana abo bantu bari bagiye batwaye riracyari rizima gushika uno munsi. Kandi ibi ni gishinga ntaye cyiza cyane. Nivyo umwansi azoshobora kwica umubiri, ego ivyo ntacyo bitwaye, ariko nako abikoze vuba byo bavyiza uko twaje tugenda kwibandira n'umwami wacu. Ariko umukiza wacu yaravuze ati nimutinye igishobora kwica uyu mubiri, nkuko vyanditswe muri Matayo 10:28. Rero ivyo nibwiza kudutangaza, ntibwirizwa kutunyiganyiza kubona abantu bose, abandi bantu bose bo bari mu mahoro, ariko inkomezi zikuzimu ugasanga ni twebwe zigwanya, ugasanga zigwanya twebwe. Ivyo nibitubere ikimenyamenya ciza ko ijambo ry'Imana rizima kandi gera ry'Imana, ijambo rizima kandi gera ry'Imana ryashyizwe muri twebwe. Amen. Kandi iryo jambo lizoguma muri twebwe gushaka ku iherezo. Ndi mu bantu bizera ko buri rubuto rutegerezwa kwera bihuje n'ubwoko bwarwo. Kandi ndizera ibyanditswe muri Matayo 13, ndizera ibyanditswe muri Matayo 13 yuko urubuto rwiza, no kuvuga imbuto nziza izo umwana w'umuntu yabivye, kandi ko urubuto rwiza rw'Imana ko arabana b'ubwami bw'Imana, nkuko vyanditswe muri Matayo 13:38, kandi ko umwansi yaje igihe abantu bari basinziriye umwansi agaca bibamwo urubuto rwiwe, abo nabo n'abana bo guhona. Sinizera yuko umwana w'Imana ashobora gucika umwana wa mugwanizi, kandi sinizera yuko umwana wa mugwanizi ashobora gucika umwana w'Imana. Sinizera ibyo bintu. Nizera yuko Imana mbere yuko isi iremwa yarizi neza uzokwemera ubuntu n'utazokwemera ubuntu bwari bugiye kugaragarira muri Yesu Kristo. Nicyo gituma imbere yuko tunagaragara, imbere yuko tuba hano, imbere yuko isi iremwa, Imana yari ishoboye kudutoraniriza kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Birashobora gushika yuko abana b'Imana bakorera wa mugwanizi mu gihe gito. Birashoboka yuko abana ba mugwanizi bakora mu gihe gito ibikorwa byiza, ariko ibwina muri bo ingingo iba yaramaze gufatwa. Ni kimwe turabana b'Imana, kandi tuzoguma turabana b'Imana cyane tuzoguma turabana ba wa mwansi. Hagati y'ibyo bibiri nta na kimwe kihari. Ego nivyo, abantu bashizwe munsi yo kutizera kubera ko icaha cyashitse ku bantu bose, kandi umwami yaje gucungura abiwe. Yarakijije, yarahaye agakiza abiwe. Uko niko vyanditswe ngo uzomwita Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo, nkuko vyanditswe muri Matayo igice ca 21. Iryo niryo banga rikomeye, kandi abari mu bantu b'Imana naho baba baragendeye mu mwiza bimeze gute, naho boba batarashikanira ubugingo bwabo Imana, mu gihe bumvise ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ubuntu, ubutumwa bw'ubucunguzi, muri icyo gihe rero baca babona ko umwami nabo yabatangiye ikiguzi. Baca baza kuri we mu masengesho no mu kwizera, maze bakavuga bati, mwami simbereye, wandabanye urukundo kandi warangiriye imbabazi, wapfuye ku bwanje ku musaraba i Golgota, waratanze ikiguzi, warancunguye, nduwawe, ndi nyegu yawe, akira ubugingo bwanje, mana yanje, ndabukweguriye, ndabugushikaniye, nubwakire mu buntu bwawe. Ibi nibwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Hano mu Baroma igice cya 4, mu Baroma igice cya 4 tubona akarorero keza. Hari ibintu byinshi cyane bidasanzwe bivugwamo. Ntidushobora kubivuga ko byose, ariko nashaka nsome umurongo wa 12 mbere yuko mvuga muri make ivyo tugiye kuvuga. Haravuga ngaha mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 12 ngo kandi abe na sekuruza w'abakebwe batakebwe gusa, ariko bagera ikirenge mu cyuko kwizera kwa sogokuruza Aburahamu uko yari afise atarakebwa. Uko yari afise atarakebwa. Aburahamu yize Imana iyo saha nyene, uwo munsi nyene Uhoraho yavuganye nawe. Ntiyarindiriye igihe kinini kugira ngo abyiyumvire ko. Ntiyavuze ngo numvise, ngo ubutumwa nabwumvise ndagiye kuvyiyumvira, ko ndagiye kwiyumvira kuri icyo kibazo. Ushaka kubikora nabikore, ariko suko dushobora guhura n'Imana. Igihe ijambo ry'Uhoraho ridushitse ko rije kuri twebwe, muri icyo gihe rero ribwirizwa kwinjira mu mitima yacu nk'imbuga itabaducumise, kandi tubwirizwa kwikubita kugikiriza. Ntidushobora kuvuga ngo ngiye kuvyiyumvira ko. Urashobora kuvyiyumvira ko mu mutwe inshuro igihumbi, ariko mu mutima nta na kimwe kizokoreka. Nkuko twavyumvise mu butumwa bwa Mwenda Abraham buvuga ngo gukoranirizwa munsi y'umutwe umwe. Muri burya butumwa aravuga ati umwasi yamafata umutwe, ariko Imana yo yahisemwo umutima. Amen. Kandi Imana iba mu mutima, niho yahisemo kuba. Intambara tubwirizwa kugwana iri ngaha mu mutwe ariko mu mutima habamo ikintu kimwe gusa, habamo ikintu kimwe gusa, habamo hatarimo kwizera, habarimo ukutizera, hatarimo Imana, habarimo umwansi, habarimo umugwanizi, ni habamo ibintu byinshi, aho ibintu bibe habamo ibintu byinshi, ni ngaha mu mutwe niho twiyumvira ibintu byose tukabicurura tukabicurika. Kandi nimba umwansi agize ibyo yonona, si mu mutima, si mu mutima wacu, ariko ni mu mutwe wa, ni mu mutwe. Nico gituma hari abantu benshi batagifise ivyumviro vyiza, kuko ibi bintu ntivyashoboye kwinjira mu bwingo bwabo, ariko vyakoreye mu mitwe yabo, vyinjiye mu mitwe yabo. Gutyo rero baca barata intumbero, baca barata inzira nziza. Imana ivugana n'imitima yacu, kandi twese turashobora kuvugisha ukuri, tukemera yuko umwansi ntiyigera tureka ngo dutekane hano mu mitwe yacu. Ariko kandi turashobora kuvugisha ukuri tukemera yuko, tukavuga yuko Imana yashoboye gushira ijambo ryayo igera mu mitima yacu, kandi Imana iragitaho, iri hanze ijisho. Umwansi nta kibanza hafise. Umwansi arashobora kugira uruja n'uruza mu mutwe, ariko mu mutima nta na kimwe ashobora gukora. Amen. Mu mutima turizera ivyo Imana yavuze, kandi ico nico gikuru. Murazi none akenshi abana b'Imana barababara mu mitima, baracika intege, kubera ko hari intambara nyinshi mu vyumviro vyabo, hari igihe umengo babuze iyo bava n'iyo baja. Reka ndababwire kuri uno mugoroba, iyi ntambara hano mu mutwe izobandanya gushika igihe cyose tuzoba tukiri ngaha ku isi. Ariko kandi igikorwa cy'Imana kizoguma gishikamye mu mitima yacu, nta na kimwe kizohinduka kuri ibyo. Aburahamu yizeye Imana, kandi turashobora gusoma yuko atitayeho ivyuko umubiri wiwe n'uwa Sara yari akaheze, imibiri yabo yari akaheze, nkuko vyanditswe mu Baroma kandi 19. Yararavye ibintu mu buryo bw'umubiri, araraba mu buryo bw'umubiri, yarabonye ko ukutizera kwashaka kwinjira mu mutwe wiwe. Hanyuma haravugwa ngaha mu Baroma 4:20 ngo ntiyakekeranishwa no kutizera. Ukutizera gutuma umuntu aba nk'umusazi, abantu barata umutwe, bose bakeneye gukizwa. Kandi nk'uko Imana ikora ibintu buke buke, babumva umwengo bakeneye kuyifasha, ntibazi yuko ari bo bakeneye imfashanyo y'Imana, kandi ko ivyo bakora bo ubwabo ko ata agaciro bifise imbere y'Imana. Ariko ivyo Imana ikora canke ivyo yakoze mu bugingo bwa no mu bugingo bwanje, nivyo bifise agaciro. Kandi ivyo yakoze si bike, ivyo Imana yakoze ni vyinshi cyane mu bugingo bwacu. Uko niko bimeze imbere y'inyonga z'Imana. Reka rero dutandukanye ivyo umugwanizi, umwansi agerageza gukora mu vyumviro vyacu. Ntitwabwirizwa kurera amaboko, ariko ivyo ntaho bisabisana n'ukuri kw'Imana kwakoretse mu mitima yacu kandi kudashobora guhinduka. Kandi twese turamaze kubibona. Rero tubwirizwa kuba maso kugira ngo duhe uburemere, duhe agaciro igikorwa cy'Imana kurushaho duhe agaciro ibyo umwansi agerageza gukora, ibyo umwansi akeneye kuturamiza acishije ngaha mu mutwe wacu. Nta na kimwe bishobora guhindura ufatiye ku kuri kw'Imana ku bijyanye n'ubucunguzi bwawe n'ubucunguzi bwanjye n'imbabazi zawe n'imbabazi zanje hamwe n'igihagararo dufise nk'abana b'Imana wewe na jewe. Mwibaza yuko wa mugwanizi hari umunsi azogira uburenganzira akuye ku Mana kugira ngo ahindure iby'Imana yonyine ubwayo yakoze? Nibizigera bibaho habe n'intete. Imana niyo ifise ubutware, niyo irongora vyose. Umwansi icakora gusa no kutugorera ubuzima, no kugora ubuzima bwacu, no kutwisuka ko kugira ngo aducishe mu bipimo vyinshi, mu bigeragezo vyinshi, kuko vyanditswe ngo nta muntu numwe yageragejwe, nta muntu akwiye umuntu ageragejwe nakwiye kuvuga ngo Imana niyo ikirangerageza, kuko Imana ntishobora kugeragezwa n'umwansi. Kandi nayo nyene ntishobora kugerageza umuntu n'umwe. Ibigeragezo biva ku rundi ruhande. Muri no jambo haravugwa ivy'ukwizera, ivy'isezerano, ivy'ukumvira. Ariho twese turashobora kugira icyo twize. Murongo wa 17 wa Baroma 4, murongo wa 17 haranditswe ngo Baroma 4 murongo wa 17 ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho, kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Turafise Imana nzima kandi irashobora kugira abazima, irashobora gukura mu bapfuye, abantu bapfiriye mu vyaha n'ibicumuro, ikabakuzayo ijambo rizima mwe mu nzima, kandi igashobora kurema muri bo ikintu gisha. Rero turizigiye umwami ari na watume abapfuye basura kuba bazima, kandi ibitariho muri wowe no muri jewe ivyo abifata nkaho bimaze kubaho, kandi bitariho muri wewe akabifata nkaho bimaze kubaho. Amen. Kubera ko yabidusezeraniye wewe na jewe, kandi akaba arinda isezerano ryayo, ari isezerano ryo kugira ngo arishitse. Ibi ni ukwizera muri make. Ibi ni ukwizera. Ukwizera Imana n'ukwakira ataguharira, ataguhiga imanga ivyo Imana yavuze, maze umuntu agahanga amaso iyo afise ubushitsi bw'amanga kandi azi neza yuko Imana izoshitsa ivyo yasezeranye. Igihe Aburahamu yizera Imana, cari kintu kiri hagati yawe n'Imana. Hagati yabo babiri hariho gusa isezerano Uhoraho yari yaramuhaye. Rero ubwo bufatanye, icyo kintu gihuza abizera n'Imana, si ntambara yawe n'isengesho ryawe, si ukwisondesha kwawe cyangwa ugomba kwawe. Ikintu gihuza abizera n'Imana ni jambo ry'isezerano yaduhaye kubw'ubuntu. Amen. Rero muri icyo gihe turashobora kwisonzesha, turashobora gusenga, turashobora gukora ibindi bintu byose, ariko hari abantu benshi bahisemo inzira zabo bwite kugira ngo bashobore kujya mu ijuru, kandi byo nta kizovamo. Mbega mwabitahuye, ubufatanye hagati y'Imana n'abizera buri hajya ukwizera gushinze, ukwizera k'umuntu wese gushinze mu ijambo ry'Imana gisezerano. Muri icyo gihe rero mwemu w'Imana araza kuri twebwe maze akemeza ijambo muri twebwe. Ibi nivyo twabwirizwa gutahura mu kwizera, kandi nivyo Imana ishaka kuri twebwe twese, kuri benshi muri twebwe, dushobore kwishyira mu biganza byayo nk'abana, maze tuvuge tuti Mwami waraduhaye ijambo ry'isezerano kubw'ubuntu. Turizera, turakwizera, kandi turagufitiye icyizere Mwami. Turavuze tuti urakoze kubona utwifuriza ivyiza. Umuntu arashobora kuvuga ati ego, ariko Aburahamu yumvise ijwi ryumvikana ry'Uhoraho. Aho nimuhiyendere, na twebwe twarumvise ijwi ryumvikana ry'Uhoraho, ijambo ryayo, ijambo ryiwe ryagenewe kandi ryatanzwe kugira ngo rishobore kwamara igirwa rizima na mwemu, kandi rishobore gutuma muri twebwe habaho ubugingo busha bw'Imana mu bugingo bwa n'ubugingo bwanje. Amen. Si jambo ry'umuntu twumva, ntitwumva ijambo ry'umuntu, ariko twumva ijambo ry'Imana. Aburahamu yabaye sekuruza w'amahanga menshi, yizeye Imana maze ivyo abiharugwa ko ngugororoka. Amen. Natwebwe mbega turizera ivyo Imana iriko iratubwira muri kino gihe biciye mu ijambo ryayo. Muri icyo gihe rero ivyo tuzobiharugwa ko ngugororoka, niba atari ko bimaze kuba, ndo bitamaze kuba. Ndazi neza ntakekeranya yuko ivyo tumaze kubiharugwa ko ngugororoka kuri abo bose bizeye, nabo bose bazohamagagwa kandi bakizera, nabo nyene barimwo, bari muri ico gitigiri ya nabo ivyo bizoharugwa ko kugororoka. Murazi ko igikorwa cy'ubucunguzi cyasozerewe. Umwami wacu yicaye ku ntebe by'ukuri, igikorwa ciwe cyarasozerewe, yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana, kandi ariko aradusabira, ariko aratuvugira twebwe, ariko abikora nk'umuherezi mukuru. Ariko ubucunguzi, ibyari bikenewe byose kubw'agakiza kacu, yaramaze kubitanga, yarabishikije byose, kandi yaciye aduga mu bwiza bwo mu ijuru. Ese icyo makuru n'umugoroba tukagira umwete wo gushimira Umwami mu masengesho magufi, ndizera yuko abinezererwe iyo tumushimiye twuzuye ukwizera, tubikoze mu kwizera. Amen. Atari ugupfa gusaba gusa, ariko kandi tukamushimira kubona yaratubabariye, kubona yaraduhaye agakiza, tukamushimira kubona yatugiriye ubuntu. Ego turashobora kubimubwira twuzuye ivyizigiro yuko yavuganye natwe, kandi ko twari, kandi ko ari twebwe biraba, kandi ko twamwizeye. Amen. Niduhe agaciro kanini intambara zibera mu mutwe, ariko tufate yuko ari iby'agaciro, tufate ko ivyo Imana yakoze mu mutima wawe no mu mutima wanje ari iby'agaciro, maze tubimushimire, tubishimire Imana, yo Mana nzima, kandi umwami azodutuma dutera tuje imbere ku bw'ubuntu, kandi dufashijwe na nawe tuzoshobora guhagarara gushika ku iherezo, tuzoshobora kwihangana gushika ku iherezo, gushika azogarukira kugira ngo atujane iwe muhira. Izina ryiwe lihabwe icubahiro kandi rishimwe. Amen. Data twe turi mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera. Ndagushimiye kubona ijambo ryawe ryarafashe ikibanza mu mutima wanje. Ndagushimiye kubona nashoboye kuryizera kandi nkarigumya, kandi nkaguma ndaririmbura muri jewe. Mwami mukundwa, nudufate twebwe twese utugira bawe, maze ijambo ryawe rishitse muri twebwe kandi biciye muri twebwe, icatumye urirungika. Turakwizera kandi turakwizigiye, kandi turaguhesha icubahiro, kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen.